Abarundi bagera kuri 40 nibo bari bahuriye hamwe kugira bibuke ku Burundi bwikukiye bwavuye mu minwe y'abakoloni. Aba Barundi bari bagwiriyemo ugwaruka bari bahimbawe naho abatari bake muri bo bavuga ko babayeho nabi. Kubgabo u Burundi bwararonse inayo y'ukwikukira naho ibihe igihugu nabe ni igihugu barimwo bitari vyiza. Bati igihambaye nuko u Burundi butari mu minwe y'abanyamahanga. Wiri inkuru nziza
kwa uhimbaje umunsi w'insinzi ko hari ibyo twaronse nkiragi y'abasogokuru y'ababyeyi bacu aho bagwanira insinzi uno munsi tukavuga tuti imbibe z'u Burundi ziriko abarundi s'abanyamahanga ico rero nk'ukwibuka ico twarazwe n'ababyeyi nico gituma caduhujije nga kandi twibukanya yuko nubwo twaba turi mu buhungiro ico ikiza mu mitima yacu kandi n'iryo ragi ry'ababyeyi bacu niyo mpamvu twahuriye hamwe
umushinga mateka gatarina mabubori
umunsi u Burundi bwaronse ntaye yukwikukira ntuhinduka uba mu buhungiro uba mu Burundi uwo munsi mari wa wundi ejo tuzoguma ari wa wundi ejo aho tuzotahira tuzoguma tuhimbaza nico gituma nubu naho turi mu buhungiro uwo munsi tuguma twibuka cyane cyane twibuka ingene uwo munsi twawushitseko ibyari byarahabaye twibuka uruhara umuganwa Rudoviko rwa Gasore yagize kugira ngo u Burundi bushikire intahe yo kwikukira
umukenguza mateka nkingurutse Emmanuel
munsi kwikukira ufisa gaciro gakomeye cyane kugiye gucyu Burundi no kubarundi gusa abategeka u Burundi nibo batazi cyari cyo kwikukira kuko igihe abakurambere batuzaniye independence kwikukira babigwanira birukana ababirigi kubera babakicamo babasaba magi n'amasoro ntihagire ukwishyira ngo bizane nicyo kimwe n'ubu rero abategeka batubuza kuvuga icyo twiyumvira batubuza kwishyira no kwizana batubuza kuba mu miryango yacu bica abana bacu bica abagore bacu bica abagabo b'abandi bica ababyeyi bacu bumva twikukiye gute nibo rero batavyumva
Jean Philbert Garangwa
ku by'ukuri twama tuvuga tuti ahubwo tumva isoni tukanamaramara tuvuga tuti mbega uno munsi rwa Gasore yogaruka iyo dufata gute nkunda kubivuga ni je navutse mu 92 kuva mvutse sindigera mbona amahoro ariko nakoze numva ngo rwa Gasore ngo yagwana intayo kwikugira iki ariko inyuma ya rwa Gasore hagi haracha ba president benshi bagiye barayobora igihugu harabagiye barasasiriyo ntahe kumbure ariko kandi hari nabandi bagize ukwigora gukomeye kugira abagende barashaka kuyisambura
ugwaruka ruvuga ko ruriko ruraba mu byo rutazi kuko ubu bamwe mu barundi baguma bagarukana ivya kahise Jean Philbert Garangwa arongoye ugwaruka rw'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda
igihugu cy'u Burundi cubakiye ku kinyoma imyaka myinshi cyane gose ikintu kizokeze igihugu cy'u Burundi n'ukuri uko kuri twe bugwaruka kagwarutse kuva guhera muri za 80 dukeneye kuri ku bintu byagiye birabakera singeneye kuguma nzira ngo nuko ngo sokuru yari umuhutu ngo sokuru yari umututsi atabyonze atanuwonzi kuko bamwishye ndakeneye rero yuko igihugu cubu cubakira kukuri hakore cyakintu twita le mérite impunity have dukore ikintu umuntu abe chef d'état major kubera bikwiye ntabwo dukeneye ibintu byo kuvuga ngo ngo premier ngo ministre ngurumva ngo hajya ngo ujya ngo atwara ngo batayokana kangura kadusheho muhutu oyaye shiraho umuntu abikwiye
Lionel Ninteretse n'umunyamabanga w'umuhari w'abajirere ugaruka gw'umugambwe iprona
message no haje ne bose nuko twoje hamwe no munsi ngwane turimo mu gihugu dushaka kuba tuzifisemo uruhara hari abagwaruka ruri kurakoreshwa mu hijya no hino bitagenda neza turumva imihari usanga yica bene wabo yecurindi gwaruka no munsi twateza ko gwaruka rubo ejo hazozo uje tuko turakora no munsi bishaka kudukurikirana uri kakora nabo no munsi ejo azobibazwa ejo azomaramara ejo bazokora bavuga tehe naka caka ivume dutegereza kumva ko niteza kwesha neza no munsi kugira ejo hazozo turangwe tuharanire kuramba gusa atacu tumaze no munsi kwa Gasore yapfuye afite imyaka 29 mugabo turamuvuga tuzokwama tumuvuga abana bacu bazomuvuga buzu kuna muzu kuruza kubera iki kubera yasize izina yahece yakoze mu gihugu
umushinga mateka gatari namabobori umwe mu banye politike bara aho yasavye gwaruka gwaraho kuva mu buhungiro bahakwicigwa aho kuguma biyumvira ko ari munzi bafata ahubwo ko bari mu rugendo rw'ishure ico yise voyage d'étude
ugwaruka je ucyone ruhanura nuko bato kwifata cyane cyane nk'impunzi kuko twegwe mu muhari w'abakenyezi ndimwo tuvuga tuti ntituri impunzi turiko turaraba hirya no hino ingene ibintu byifashe turabe cyo twokuramwo ejo tuzotahana Burundi mu gifaransa tuvuga ngo turi muri voyage d'étude
nayo nkinguruti asaba abarundi kwicarana batorera umuti hamwe bumvikana ingene igihugu gisubira gutwagwa bushasha kandi neza ikaba igihugu cy'amata n'ubu ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.